VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet, mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Frederic Nkundikije abanza tugezeho amakuru avugwa mu Burundi muri aka kanya.
Urakoze Edi, mwiriwe neza nshuti mwese, muteramanye ni radio ijwi rya Amerika njamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Urwandiko rw'ivyavuye mu manama yahuje abanyamigambwe mu Burundi yabereye ku murwa mukuru w'intara Gitega kwigenekezo rya 11 hamwe ni Bujumbura kwigenekezo rya 19 muri uku kwezi kw'icumi mwaka wa 2016 ruvuga ku biganiro bibera hanze igihugu biterezwa kwimurirwa mu Burundi. Ikindi kiri muri urwo rwandiko nuko ibwirizwa shingiro rihari muri iki gihe riterezwa gusubirwamo imbere y'uko haba amatora mu 2022. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye iyi nkuru. Evariste, mwiriwe neza. Imigambwe itavuga rumwe na leta yakiriye gute urwo rwandiko?
Imigambwe itavuga rumwe na leta ya Kirena b'urwandiko atwovuga nk'umugambwe Sabanya Fodebu icegera c'umukuru w'umugambwe Leon Sengendakumana yavuze yuko ubwo rwandiko atakindi ruje kubuza atarukuburagiza ibiganiro biri hagati ya leta y'Urundi n'abanyepolitiki na cyane cyane abahunze, agafatira kukuntu bavuga yuko ibiganiro biri kubirabera iyo arusha muri Tanzania ahubwo byozanwa hano mu gihugu ngo kuko ngo ari kimanyu c'ibiganiro biriko bibera mu gihugu hagati bikorwa n'umugwi Sendeyi washinzwe na leta y'Burundi. Ikindi kivugwa muri urwo rwandiko nk'uko tubisoma ruvuga yuko ibwirizwa shingiro y'u Burundi riteze gusubirwamo imbere y'uko haba amatora ya 2022. Ibyo rero Sengendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sabanya Fodebu avuga yuko ari gusenyura amasezerano y'Arusha, ari gusenyura ibwirizwa shingiro.
Evariste, leta y'u Burundi yoba iracikirije ukuntu izoshobora kujijura abanyapolitike bavuga ko badashobora kuja mu Burundi kubera umutekano wabo udakwiye, hari ikintu leta y'u Burundi itekanya gukora kugira ngo ibajijure?
Umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Pascal Barandagiye ahagarariye leta, yarahagarariye leta muri mivuno ya leta n'imigambwe isanzwe ikorera mu gihugu irenga kuri 40, avuga yuko abanyepolitike basaba gutahuka, basaba leta ko yojijura abanyepolitike kugira ngo batahuke, eka mbere nabo bose bahunze igihugu ngo bakaza gufashanya kubaka igihugu. Ariko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Pascal Barandagiye avuga yuko abagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi kugenekerezo ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze, abo ngo kizira kikazirizwa ko batumbera igihugu cy'u Burundi, ahubwo avuga ko aho bari hose ubutungane bwo bakurikirana bagakubitwa intahe mu gahanga.
Mu kanya gatoya cyane rwose amasogo na 30 umushikiranganji w'intore hagati yoba yaravuze ingingo zo mu ibwiriza shingiro zorinda guhindurwa imbere y'amatora mu 2022.
Ingingo umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu avuga na cyane cyane nk'uko biri muri uko rwandiko nuko bavuga ko bazisunga ibyashikirijwe n'abanyagihugu muri bya biganiro bibera hagati mu gihugu. Aha abanyepolitiki batavuga bumwe n'ubutegetsi nka Leon Sengendakumana avuga yuko cyo bakiza imbere ari ugufuta ibiringo by'umukuru w'igihugu.
Urakoze Evariste, turagutera kamo mu isaha iri imbere. Indi nkuru ivugwa mu Burundi ni uko abanyagihugu bo ku mutumba rw'ibikara aho ni muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo bavuga ko inzara ibarembeje. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru. Evariste, uramurambabariye Jean Bosco, iyo nzara yatewe n'iki ko tuzi ko iyo ntara ari intara imera?
Ego, muri ako gace na gace uno munsi kabonekamo ko katsemo izuba ndetse hakaboneka n'imirima yuko yumye, abanyagihugu rero bavuga ko bugarijwe n'inzara muri ako gace, bavuga yuko imvura yagiye mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kane ariko batarashobora kusira kubona imvura ishobora kugwa ngo ishikane hasi kugira bashobore kurima bimbure. Uno munsi rero uko twabisanze ndetse bikemezwa n'abatware bo hasi bavuga yuko hariho imiryango imaze gutangura gukinjura muri ako karere, ndetse bakavuga yuko babagana ibihugu bibanyi cyangwa mu zindi ntara aho bajya kuraba bagerageza ko ubuzima bwoba bugishoboka. ariko rero batubwiye ko abanyagihugu batubwiye ko no mu yindi mitumba yegereye aho mugubikara naho nyene abanyagihugu bugarijwe n'inzara tukaba ariko tutashoboye kuronka amatane kugira tumenye ibiharo by'abanyagihugu buba bamaze guhunga.
Urakoze Jean Bosco, nawe turagutera kamo mu isaha iri imbere. Urakoze.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse ko twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacuveo.com. Jacques Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana FENADEB mu Burundi, yahawe agashimwe kitiriwe Ora Child Protection Award gatangwa n'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana mu gihugu cy'Ubudagi. Yashimiwe uruhare agira mu guteza imbere uburenganzira bw'umwana mu Burundi. Urwo runani rwafashije cyane mu guhamagarira ubutegetsi mu Burundi kurekura abana b'abanyeshuri bari bamaze igihe bafunzwe baregwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Iryo rekurwa ryabaye nyuma yaho inama nshingamateka isabiye ko abo bana bose bafunzwe muri iyo dosiye baba barekuwe. Urunani rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu icyo gihe rwatangaje ko rwashimishijwe n'icyo cyemezo. Mu kiganiro muri Sanga cya none turi kumwe na Jacques Nshimirimana uri mu Budage, aho yagiye kwakira icyo gihembo cyitiriwe Ora Child Protection Award. Bwana Nshimirimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabaye mwiriwe cyane.
Mbere na mbere tubanje kugukeza kandi n'abarundi bose cyangwa se n'abandi bakurikira Radio Ijwi rya Amerika, ndibaza ko bagukeza kubera ako gashimwe wamaze kubona.
Murakoze cyane rwose, biranezereye cyane.
Tunyuriremo muri make iryo shimwe cyangwa se icyo gihembo wahawe, ni gihembo nyabaki?
Igihembo twahawe cyitwa Ora Child Protection Award, ni igihembo gitangwa rimwe mu myaka 5 ku muntu aba yaritanze mu gisata cyo guharanira agateka k'abana ku isi. Hanyuma muri uyu mwaka w'2016 twagiriwe ibakwe gutorwa kugira ngo duhabwe ako gashimwe. Rero ni umunezero kuri twebwe, na gashimwe kaba kagizwe n'uburyo kakongera kakaba kagizwe n'ibindi bimenyetso bimwe batanga by'ubushimwe, nk'igikombe hamwe n'urupapuro rw'iteka kumbure rudufasha mu bikorwa bindi bya minsi yose, cyane cyane mu bijyanye no gufata ingendo. Rero nibyo bigize ako gashimwe twahawe.
Ibi bivuze iki kuri wowe ku giti cyawe ndetse n'akazi usanzwe ukora ko guharanira uburenganzira bw'umwana mu gihugu cy'u Burundi?
Ibi ni ibintu bikomeye cyane, haba kuri jewe, haba ku bo dusanzwe dusangiye ibikorwa byo guharanira agateka k'abana, haba ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu bikomeye kuko ubwa mbere bwobwo aka gashimwe nagahawe nk'umurundi, niyo identite yanje, ndi umurundi kandi abyemanga kandi abinezererwa. Rero kuba igihugu cy'u Burundi uyu munsi kumbure hari haheze iminsi tari mike canke gisanzwe kivuga ukundi mu makungu hashobora kuboneka umuntu aronka agashimwe nkako o niteka ku gihugu cyo Burundi kuba dusanzwe dusangiye igikogwa ni ikintu kidutera intege cyane kuko nibaze ngo nibyoroshe kuronka ubwa mbere agashimwe nkaka aho umuntu akakaronka kure cyane y'u Burundi umuntu akakaronka kure yabo dusanzwe twamana mu bikogwa kumbura umuntu hari igihe ashobora kwibaza ati mbega by'ukuri ibyo dukora abo tubana abo twamana abo abadutwara abaturongoye cyangwa abo dusangira ururimi boba babishima gute abanyamahanga bashobora kubibona imbere ya bene wacu twamana rero ibyo ugasanga hari igihe bishobora gushaka guca inkokora guca intege ariko iyo habaye igikorwa nk'iki by'ukuri bidutera intege tukumva yuko tudakinda twirorera tukumva yuko hariho abashimye ibikorwa tuba turiko turakora naho kenshi tubikora tuvuga tuti turiko dukorera Imana kuko ahanini nico tuba turiko turakora rero kuri twebwe no kubo dusangiye ibikorwa uba ari umunezero n'ibintu bidutera intege
kandi nato nuko bwana nshimira Imana ubonye iki gihembo mu gihe hashize iminsi hasohoka amaraporo atandukanye y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu amaraporo agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bukomeje gusubira inyuma
nibyo n'igihe kitoroshe agashimwe gatanzwe mu gihe kumbura kitoroshe ku gihugu cy'u Burundi kandi nk'uko mubizi ibihe nk'ibyo ni ibihe bidatera iteka igihugu cyane cyane iyo hasohoka amaraporo nka bene yerekana ko agateka kazi na muntu kariko gasubira inyuma ariko nk'uko nabivuze by'ukuri byose mu Burundi ntibyera de kandi byose ntibyirabura hariho bimwe biboneka yuko habamwo utwigoro akarorero noshobora gutanga nakakarorero ko mu gisata cy'ibijanye n'agateka k'abana aho biboneka by'ukuri yuko utwigoro tutari duke tuhari haba mu basanzwe bafasha igihugu haba mu basanzwe bari mu mashirahamwe ntayi wacu haba mu basanzwe bari mu mashirahamwe ya Nations Unies nka za UNICEF n'izindi haba mu basanzwe bajejwe ibisata bitandukanye mu bushikiranganje biraboneka ko mu gisata c'abana habayemo utwigoro tudasanzwe kandi tutari tumenyereye umwana ashaka mu gihugu cy'u Burundi aha no kwibutsa nkaba abana mwumva bamwe bafatwa mu bagwanyi bari kugwa igihe umukuru w'igihugu abagiriye ikigongo bijya nibyerekana yuko hari intambwe tuba tumaze gutera mu gihugu cy'u Burundi kuko kare turabarundi turabizi kare si uko byagenda urumva umwana afashwe nk'umugwanyi afatwa nk'umugwanyi agahanwa nk'umugwanyi hanyuma abana barenga 350 bafashwe mu myiyerekano bose nta n'umwe agifunzwe bararekuwe naho nyine barekugwa kubera ko leta yabigizemo uruhara kandi naho tuvuze induru hajya turafite delimite turatabaza mugabo nta bushobozi twebwe dufite bwo kuja gukura umuntu mu gasho yamaze gufungwa rero iyo dutabaza ko kamo kakumvigwa umuntu ntiyoshobora kubideha umuntu ntiyoshobora kureka kubivuga ko ari byiza nibiboneka yuko twigoro mu gisata c'abana twahabaye ariko nk'uko nkunda kubivuga abana baba mu miryango abana baba muri community utwo twigoro dukwiye kuhaba no mu bindi bisata kuko nimba agateka kazi na muntu kaba kariko gasubira inyuma muri rusange nuko ejo canke hirya yeje ibyo bizokora ku bana canke biriko bikora ku bana rero nico gituma dusaba dushimitsa cyane abatwara igihugu cy'u Burundi ko botera iyo ntambwe bakagira ako kigoro n'agateka kazi na muntu muri rusange kakagenda neza hanyuma ibyo navyo ibintu by'agateka kazi na muntu n'ibintu bihishwa iyo bimeze neza biraboneka bimeze nabi bikaboneka nta wigirisha nta uvuga ibinyoma ntibifata rero twibaza yuko akarakamo abaturongoye bazokumva bagakorera ko hanyuma abarundi natwe tukiga kubona ibintu uko biba biri kuko by'ukuri ntawo bihisha hari igihe tubona ibyo twiyumvira cyangwa tukabona ibyo twipfuza ntitubone ibintu biba bihari muri uwo mwanya ingene biba bimeze
Urakoze cyane bwana Jacques Nshimirimana imwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi twatumiye bwana Jacques Nshimirimana uyoboye urunani rw'amashyirahamwe aharanira gateka ku mwana FENADEB mu Burundi wahawe agashime kitiriwe Aura Child Protection Award mu gihugu cy'Ubudage kuri telefone turi kumwe n'abakunzi ba radio ijwi rya America hirya no hino ku isi nsango amahoro mwiriwe
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Mfite ikibazo nshaka kumubaza.
Magambo make cyane.
Ubwa mbere mbanje kumwamwiriwe, hanyuma ikibazo ndamubaza ni iki. Narumvise igihe bajya abana bari bafunzwe bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu yarapfuze, hanyuma akamo yateye inama nshingamateka nyine irabona yuko bakwiye kubagira ikigongwe barabarekura. Kandi yavuze yuko n'abigeze gupfungwa bazira kuba bagiye mu myiyerekano nabo bavuze hanyuma bakarekurwa. Ariko ubwiye ukaraba hariho abana nabo bari hanze y'igihugu bajyanye n'ababyeyi babo cyangwa bakajyanwa n'abandi babahenze nka bakuru babo barahunga igihugu. Abanyamakuru bo mu radio rya Amerika baragendeye na cyane cyane nko mu nkambi y'i Rwanda barumva abana bariko barabyara bafite imyaka 13, imyaka 12 za Tanzania. Abana bo bariko barabyarira mu nkambi batarakwiza imyaka yo kurera abana bakabyara nari abana nyene. Uganda nuko nyene. None baba bariko bakora iki kugira ngo abana nabo bagorewe hanze y'igihugu bariko barabyara bakira abana bakarera abandi bana bataranakwiza n'imyaka, bariko bakora iki nabo kugira ngo babahungure baje gufata indero hamwe n'ababyeyi? Kuko hariho n'abasize ababyeyi, hariho n'abazananye n'ababyeyi ariko batakiri kumwe, bariko bafasha iki kabo nabo bari mu bibondo by'i Burundi barimo bana b'u Burundi bariko bakora iki kugira babahimirize batahuke mu Burundi bafate indero cyo kimwe n'abandi bana basigaye i Burundi?
Urakoze nsango amahoro. Reka dufate na Ezekiel mwiriwe neza. Ezekiel muranyumva? Ezekiel dushobora kuba twamubuze kuri telefone ariko turi kumwe na Ihuro mwiriwe. Ihuro mwiriwe.
Halo.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ubu turavugana ndi Ingozi ariko tewanu merereye numva ariko ndagumva neza, nashaka mumbwire ikiganiro murimo kugira ngo numve icyo noterera.
Urakoze cyane ubwo nuba utadukurikiye. Reka dufate abandi. Reka dufate Ezekiel mwiriwe neza.
Amahoro neza idigwimo.
Ikibazo cyawe?
Yego, minagomba munda mukirize nongera nkeze uwo mutumire wacu.
Mu magambo make cyane ikibazo.
Ikibazo nagomba ndamubaze. None ko yego me barakoze ibikorwa bikomakomeye mu gufasha gufunguza abana bari barapfunzwe. Mugabo abana besha mu Burundi baragize ingorane na cyane cyane ivya kino kiringo cya manda, benshi baragandaguwe, abandi baracapfunzwe, abandi bahungiye hanze baragoriwe hanze kundi yabivuze benshi bigwa baratwarinda. None ubu tukaba twumva ko Burundi bwaraye buvuye muri CPI. None twari tubizigiye yuko bodukirikirana imanza z'abantu batumye abo bana bagwa mu masanganya nk'ayo. None babona bazobishobora gute kudukirikirana imanza zabo kugira ngo abana bahotewe cyangwa babuze ubuzima bwa ngo ababigize bakwirikirane? Nico tugira amahoro.
Urakoze cyane Ezekiel. Bwana Jacques Nshimirimana agerageza usubize bimwe muri ibi bibazo by'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nubwo bimwe wenda bishobora kuba bitakure.
Murakoze cyane. By'ukuri hariho ibibazo bimwe bitoroshe gutorera inyishu, cyane cyane ko usanga hari biba birengeye domaine tuba dukoreramo. Ariko nko ku kibazo cy'uwa mbere yavuze ati mbega muriko mukora iki kugira ngo muvugire abana bahunze, by'ukuri nagira ndamumenyeshe kandi ndamuremeshe yuko icyo ari ikibazo dufite ku mutima cyane, kandi ibyo dukora byose ntitubikorera ku maradiyo. Kenshi iyo birinze bishyika ku maradiyo ni uko haba hari urwego runaka bigeze ko sino byinshi tubiganira n'abo babijeje. Hanyuma ikibazo cy'abana bari hanze y'igihugu ni abana b'u Burundi, ni abana bacu, ni bashiki bacu, ni abana kazoza k'igihugu cy'u Burundi, kandi ntibazokwama iyo bahungiye bazoza bubaka igihugu. Ariko icyo duhora dusaba abadutwara, dusaba cyane cyane abanyepolitiki ikenshi jewe mporangira byinshi mvuze kuri ibibazo biba birimo ibibazo bya politiki, ariko kuri iki kibazo cy'abana baba bari hanze mu makambi y'impunzi, abo bana ntibamara abana, barakura kandi uko bakuze indero bakuranye niyo bazogaburira abana bazosanga ngaha mu Burundi. Ntibazokwamara impunzi, bazogera igihe batahe mu gihugu cyabo, ariko umutima bazoba bakoranye kubera ubwo buzima bubi bariko barabamo, bariko baracamo, niwo uzodetermina uko Burundi bwo mu myaka iri imbere buzoba bumeze. Ni mugombe mu birangire no kuraba uyu munsi bitwa ko bakuze, benshi babaye mu buzima bw'ubuhunzi barazi ingene bibabaza, barazi ingene biruhisha kubaho utari kumwe n'ababyeyi bawe, kubaho usega wahora wiha, kandi benshi muri abo baba bahunze igihugu ata kintu na kimwe by'ukuri bafite kibagira mu by'amaresponsabilite y'ibibazo bya politiki. Rero abanyepolitike bacu boreka kwikunda, kuko niyo muriko murumva iyo bariko baravuga imari zabo baharira baterana amajambo, si kenshi kibazo nk'icyo kijya. Kandi turazi yuko kuri bo n'umukino ni politike, politike n'umukino, mugabe Abarundi benshi ntibazi yuko ari umukino. Iyo rero ubaye umukino uhitana ubuzima bw'abana nk'abo, uyu munsi bariko batwara inda, bariko batuzanira ababishwa n'abuzukuru tutazomenya base, kandi abo bose tuzobakira. Ubu hahunze abana barenga 180,000, kumbure hazogaruka 400,000 cyangwa 450,000. Idutera ingorane kuja kurondera base babo bana. Ibyo byose ni ibibazo abanyepolitike bacu barakwiye kwibaza. Rero kuri icyo kibazo nta nyishu itomoye fise noha uwo mutumire wacu, ahubwo nagahinda n'umubabaro nk'umubyeyi nk'uri muri icyo gisata. Yaba ari ibyo nawe nishoborera neza mu gatondo bose botaha bakaza bakaba mu gihugu, ariko iyo umuntu arinze ahunga abafite igituma ahunze, hanyuma hari n'abahunga kubera kumbure kubona yuko adatekaniwe, hari ubuhunga kubera ko babona ko hari igituma, hari n'ubuhunga kubera ko aba yumvise abandi bahunze. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ahunga. Rero je nibaza yuko icoba umuti muri byose ni uko abanyepolitike bacu boganira bakaja hamwe, hanyuma abantu bacu bakagaruka mu Burundi tukabana, tugahana imbero, tugafashanya, tukubaka igihugu cy'u Burundi, tukubaka cyane cyane kazoza, kuko urukiza rw'iki gihugu ruri muri abo bana nyine mubona uyu munsi bitwa ko ari impunzi.
Bwana Jacques Nshimirimana, nkuko nari nabivuze ahanini mu byo bahereyeho bagushimira, ni uruhare mwagize guhamagarira ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abana b'abanyeshuri bari bamaze igihe bafunzwe barega gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu, ndetse harimo no kugaragaza ubukana bw'ikibazo cy'abana bagurishwa mu mahanga. Icyo kibazo cyifashe gite muri iki gihe?
By'ukuri ukwica kibazo cyifashe uyu munsi turabishima bukebuke, turabishima kubera ko byarabonetse ko habayemo ingufu zidasanzwe zo ku rwego rwo hejuru mu barongoye igihugu, kuko nk'uko mubizi hari haheze igihe kitari gito tuvuze induru tumenyesha Abarundi n'amakungu yuko ako kabi kabishe kari mu gihugu cacu. Bamwe ntibatwumva, bamwe kumbure bashima kutwishura baciye mu zindi nzira z'iterabwoba, ariko twarabandanije gushika umunsi Leta y'u Burundi n'abarongoye igihugu babona yuko tutarira busema, maze bakabona amakanda yerekana yuko abana b'u Burundi bariko baragenda mu bihugu by'Abarabu bidaciye mu mategeko. Rero umurindi waragabanutse kubera ko harafashwe ingingo ruhasha zo kugabanya uwo murindi, naho izo ngingo zafashwe mu ntumbero yo guhagarika uwo murindi twe tuvyita kugabanya, kubera ko n'uyu munsi amakuru dufise n'uko hariho abana bakigenda, abana babigira bagenda, ariko ntibimeze co kimwe na kiriya gihe, kuko kiriya gihe hari hageze aho bagenda ku mugaragaro batonda umurongo ku kibuga cy'indege umengo bagiye kuramukanya, batonda umurongo bagiye gutora amapasiporo. Uyu munsi barinyegeza, babanza kubita abakongomani babacisha muri Kongo, abandi babakura mu makambi y'impunzi, abandi baba barabanyegeza bagiye kubaha ubuzi. Murumva yuko ntibiri ku murindi byariko kiriya gihe. Hanyuma uyu munsi rero ico tuca dusaba cyane ubutegetsi nuko kubimenya ari kimwe, kugira ico bakoze ari kindi, ariko n'uguhana bagahasha abantu babagirizwa ako kabi ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo batabahanye twebwe baba ducishije imitwe, baba bacishije imitwe abo bana kwa abo bana hari abariko baragaruka babatera ubwoba kujya natwe badutera ubwoba no kuvuga igihe batazaba bahanyo bazovuga bati twe dufite amafaranga dufite inguvu dufite abo dushobora kuba duca ko bandi bakomeye mwebwe nta kintu na kimwe mufite mushobora kudutera ku ubwoba ibyo bizoca bitumeje canke ijya ejo naba bana bariko baragaruka dusanga babishe dusanga bariko barabatera ubwoba kuko gushikira isaha ni bake ushobora kumva bavyemera yuko bavuye muri za Oman na Arabia Saudite bagaruka mu Burundi
bwana nshimira imana abo ni bande babatera ubwoba
abatera ubwoba kuri iki kibazo by'ukuri twarabivuze abatera ubwoba benshi n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi mugabo turazi yuko nabantu b'abanyabwenge cyane n'abanyabwenge kubera ko barashobora kuba bakoresha abantu bari hanze y'igihugu baterefona kugira batere ubwoba twebwe batere ubwoba abo bana n'abandi bakorera kuri iki kibazo kuko si twe twenyine hanyuma ugasanga bafise abandi bantu bakorana bari ndani mu gihugu abo rero bakorana bari ndani mu gihugu twebwe ntabo tuba tuzi ntabo tumenya kandi ugenda utazi umukunzi n'umwansi ugenda utazi w'ibyo bigaburira no bitagaburira nico gituma iki kibazo ari kibazo kitoroshe.
Urakoze bwana Jacques Nshimirimana guma kuri telefone turi kumwe n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Juste mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Era cha Bujumbura.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ubambe bwo nshaka ukeza uwo mutumire.
Narakumva.
Ego kukwara ugashimwe yarose. Hanyuma ikibazo kimwe ni ikibazo kimwe nshaka kumubaza kandi nkashaka yuko yo tumbereza. Ikibazo cyerekeye ibintu zigurisha cyane cyane ry'abana bagenda mu bihugu by'Abarabu cyangwa muri Oman. Turabye uko ibintu bimeze yebe byagenze byagaragaye yuko habayeho ishyirahamwe ryemeye yuko ryaba ryarahawe agreement na leta mugabo hanyuma ministeri y'intere iragiyamiriza ivuga ko atari byo mu bisanzwe turabona mbere no mu gipolisi n'ibindi ko hagiye harabonekamwo ukuntu mengo harimo kutumvikana hanyuma akaba yagiye kuvuga yuko harimo abantu baba batera ubwoba nashaka kumubaza atumbereje ku nyishu yoshobora kuntuza eske amuri leta nyene ntihoba harimo abantu baba bakorana n'abo bantu badaraza abo bantu.
Goma kuri telefoni ahita gusubiza Juste. Bwana Jacques Nshimirimana subiza Juste aracyari kuri telefoni.
Murakoze cyane. Juste avuze ngo nishure ntumbereje cyane birumvikana yuko ari inyishu yiteze. Kandi iyo yiteze ni iyo nyine. Niyo nawe nyine ashobora kwiyishura muri leta bose saberanda. Kandi muri leta bose si inkozi z'ikibi nico gituma mubona habamwo abashobora guhaguruka baga buza yuko ibyo bintu bibandanya nuvuga abantu baba bakigendera ubuntu baba bagifise ubushinga ntayo ariko kandi bose si ntama harimo amabingira aba yinyegejemwo kumbura bavuga ati twebwe naho bogomba bakabagurisha bose puruvi yuko twironkera amafaranga ibyo rero nibaza yuko inyisho itomoye ariko ikibazo cari kungora kwishura n'igihe ari kumbaza ngo ninde nande kuko ntabo tuzi mugabo kuba abo bantu baba bafite abantu babafasha mu bari mu gihugu cy'u Burundi kandi mu bisata byose si zabo mu ntwaro gusa baba abantu badandaza abantu n'abantu bafite ubwenge n'abantu bakoresha amafaranga bakoresha ingufu bashobora no kugura no gutanga uburyo bagateza intambara mu gace kanaka kugira ngo basamaze abajejwe gukingira abo banyagihugu ama bakaca bagenda hamwe bavuye bakaca bayora abo bana n'abo bigeme bakabatwara n'uvuga bakoresha uburyo bwinshi cyane abagomba kubimenya basanzwe banarondera baze babaze ingene batwaye abana bo muri Eritrea batwaye abana barenga hafi 48,000 na leta ntiyamenya n'ingene byagenze muri za Ethiopia batwaye abana muri za Angola batwara abana muri Congo bimukiye ngaho iwacu mu Burundi bavuye muri Congo bahatwaye abana barenga 400,000 n'abamafia n'abantu n'imigwi izwi ku isi ko atakindi ikora atari ico cyo kudandaza abantu kubera ko bibaha amahera menshi cyane hanyuma urudandazwa rw'abantu inyuma y'urudandazwa rw'urumogi nirwo ruza ubugira kabiri imbere wanashaka y'urudandazwa rw'ibigwanisho rero urumva abantu nk'abo ntawe bagera umutwe bashobora gukorana n'abategetsi bashobora gukorana n'abajejwe umutekano bashobora gukorana n'abagwanya leta bashobora gukorana bafinansa n'ama n'imigwi y'abarobere kugira ngo hagume hari akajagari mu gihugu hanyuma bo bakore akazi kabo neza.
Urakoze cyane bwana Jacques Nshimirimana. Reka dufate na Ndagijimana. Mwiriwe neza.
Mwiriwe murakomeye.
Ego uri hehe?
Ego ndi mu Rumonge.
Ikibazo cyane.
Ikibazo nashaka kubaza umutumire nuko ntawe kumukeza ugashimira yaronse. Iki yashaka kumubaza none ko urabona mu Burundi natya kabana kariko karahungabana kubije n'intuzeye nk'abana baraye bakoze ibibazo bo mu ishenda bafika hafi ibihumbi n'ibihumbi bareba tashimuhira wewe ariko arakoze kugira ngo agaruke aho gatepa k'abana kabona yuko n'ukuri indazishyushu zigiye kuba nyinshi kubera ibyo bintu n'ukuri aba bana bagiye mu barabara nkamubaza none ariko arakora iki ko mbona izo mpunzi ziri hanze abo bana bagiye hanze abakobwa baguma batwara amada bahungiye hanze.
Ndagijimana, icyo kibazo cyo mu ijenda uvuze ko cyifashe gite? Uvuze iki kuri icyo kibazo cy'abana bo mu ijenda?
Kandi ko ravuga abo batashe mu ibarabara abo bana batashe mu ibarabara bakoze ikibazo cya leta bo mu icyenda. Ntarabaza none ariko arakora kugira ngo ibintu ntigume bibandanye kuko abana b'abashomeri ni kure bana n'abashomeri baheze amashuri za niverisite za segondere bariko ari abenshi abo nabo bagiyemo urumva cyo ikibazo kidasanzwe n'ukuri nagerageze nawe nyine aterere ikintu kugira ngo leta bishobotse n'ukuri bihinduke n'ahandi hoho urabona yuko ngamba bombi bigiye kuba indazindara abana bagiye kubyara ari benshi ku buryo igitegeko kigiye kwiyongera cyane nkabaza ikirari karakora kugira ngo abana bagiye muri za Tanzania cyane za Uganda bategereje ubuzima bwiza yo gukorera hanze.
Icyo yari yagisubije Ndagijimana, reka tugushimire kuri ibyo bitekerezo byawe. Mukanya araguye igisubizo kuri icyo kibazo cyawe cya mbere, ariko reka dufate na Ntakirutimana. Mwiriwe neza. Ntakirutimana, ndibaza ko twamubuze kuri telefoni. Bwana Jacques, icyo kibazo cya mbere cya Ndagijimana wagerageza kugisubiza.
Murakoze cyane, ni kibazo by'ukuri tuzi kandi nagira mbanze nshimire Ndagijimana, hanyuma ariko nse n'umubwira by'ukuri ngene uko ndabyumva. Kenshi iyo turiko tuganira n'abantu umuntu akavuga ngo iki kibazo coco ngo muriko mugikora kwiki nkuko umengo ni kibazo kigenewe twebwe twenyene kuba ari ukwihenda. Igihugu cy'u Burundi kirimo abana ibice birenga 60% n'abana n'urwaruka, ni ukuvuga ni hafi miliyoni 6 zirenga. Ni bisanzwe kandi bizokwama ariko bimeze ko ibibazo byinshi byo mu gihugu cy'u Burundi bikora ku bana cyane gusumba ku bantu bashaje, ku bantu bari mu bigero bamaze gukura. Rero igice cy'abantu kingana gutyo ntushobora kwibaza yuko ishyirahamwe rimwe amashyirahamwe 10-20 ashobora gutorera umuti ibyo bibazo byose. Ariho nagira nsabe Ndagijimana ndamuhubure ubundi munsi turiho tuvugana mu kiganiro azobaza ati mbega ni iki kubona twokora turi kumwe na mwembe kugira ngo dukize aba bana b'igihugu, kuko twebwe turagerageza ni mission igikorwa tuba turimo tuba dutegereza gukora mugabo tudafashijwe nabo babyeyi tudafashijwe n'abarundi bose ntacyo twashobora. Rero Ndagijimana azogerageza ahubwo aronse umwanya ko numva nawe uwo mutwara ufise dufashanye kugira ngo turabe ingene twoza turatorera umuti ibibazo by'abana. Hanyuma ku kibazo ciwe ni kibazo by'ukuri gikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Murabona haje systeme ishasha yitwa fondamentale. Iyo sisteme ikigongana n'iyindi sisteme yari isanzwe ihari aho abana bakorera ibibazo mu mwaka w'icumi, iyindi nshyashya nayo ikiza abana bakorera ikibazo mu mwaka w'icenda. Abana bayobewe muri icyo kibazo baca bajya kwicara muhira bakaba abo bita ba autodidacte umwaka wose kugira baje bagaruke gusubira gukora ikindi kibazo umwaka uhebye. Iyo sisteme rero ni sisteme abarundi batari bamenyereye kubona umwana ageze mu icenda aza kwicara muhira. Ntibizokorohera baba abo banyeshuri, ntibizokorohera ababyeyi. Hari ababyeyi bazojyana n'abana, abana bazoca bajya kubaka hataragera, abandi nabo biga ingeso mbi. Kumbure ku buryo n'igitigiri cy'abazogaruka gukora icyo kibazo kizoba ari gito cyane. Hanyuma hagacabaho abo nabo bangana hafi 80%. Urumva yuko ari ikibazo kitoroshye. 80% by'abana bazaba bicaye muhira bari mu ishuri ni ikibazo turiko tugerageza
kumvisha abajejwe indero mu gihugu cy'u Burundi kumvisha abasanzwe bafashanya n'u Burundi kugira ngo bumve ko ari ikibazo gikomeye.
Ese Bwana Jacques
bicaye muhira batariko barakurikiranwa cyangwa batariko biga ibyo by'imyuga.
Bwana Jacques Nshimirimana, hari nk'ingaruka mumaze kubona zigaragaza zikomoka kuri uwo mwaka w'imfabusa abana bamara bicaye?
Ni ryambere bishitse nta nari mu byari bwigere bishika. Rero ubu ingaruka mbi ziturazibona mugabo hari izo twibaza zitegereza gushika. Uko ibyo byose nimba ubu abana bashika 188 bazoba bicaye muhira umwaka wose, harimo abazorongorwa, harimo abazoca baheba amashuri bakaja mu bindi bintu bidashobora kubafasha mu buzima, hariho abashobora kuja muri ibi byo kugurishwa hanze kubera ko bababona n'ubundi ataca bariko barakora. Ibyo byose igihe bazokora icyo kibazo ntituzoronka ibyo 188, hariho abazoba bavuyemo. Abo rero bazovamo nibo baturaje shinga, naho yoba ari umwe afise uburenganzira bwo gukurikiranwa n'ukwiga. Kandi ibyo si ibintu byo gukomera amashyi cyane, kuko n'ibintu leta iba yariyemeje muri ya masezerano ajejwe gukingira agateka k'abana. Abana bategerezwa gukurikiranwa bakaba mu buzima by'ukuri biboneka yuko bakingiwe hanyuma bakiga. Rero sisiteme ubwayo ni sisiteme nshasha, twebwe ntiturabahinga mu by'indero, ntijavuga ngo ni sisiteme mbi canke nziza, intango ya migora. Ariko icyo tubona gusa ni uko abo bana bicaye muhira hatabonetse strategie d'encadrement dosez enfants dosez élèves, ibyo bishobora gutuma bisubiza inyuma cyane urugero Burundi rwari rugeze ko bwo guteza imbere agateka k'abana. Nico rero twebwe duhagaze ko cyane kugira ngo ntihagire umwana azohava aja kubaka ataragera cyangwa ngo aje mu bintazi cyangwa ngo akoreshwe mu bindi kubera leta yamubwiye ngo genda urindirire muhira. Muhira biragoye ko harindirire.
Bwana Nshimirimana, ikindi kibazo mwitaho cyane ni uguharanira uburenganzira bw'abana, ahanini bafatwa bugwate na bamwe mu babyeyi babo cyangwa se banyuruzwa na bamwe mu babyeyi babo. Icyo kibazo cyo kifashe gite?
Ni kibazo cyatanguye kuboneka cyane kuva mu mwaka w'2012, ariko kicagihigira umurindi munini rwose mu 2015 abantu batanguye guhunga. Nico mu Gifaransa bita rehab parento, donko igihe umubyeyi umwe aba atwaye abana atabivuganye n'uwundi mubyeyi babasangiye. Ibyo rero byatanishije n'imiryango myinshi cyane. Murabona tuba mu gihugu ababyeyi bashobora kuba bubakanye badasangiye ibyinjiro bya politiki, badasangiye intara, badasangiye ibihugu. Murabona ubuho twaba dufite imiryango irimo Abarundi iyindi ikabamo Abanyarwanda bavanganye, umwe kumbura akavuga ati jyewe ndahunze, uwundi ati jyewe nguma mu gihugu. Ibyo rero byatanishije n'imiryango myinshi cyane ku buryo abana birotuzi aribo bari mu ngorane, kuko wasanga nimba ari nyina kumbura avuga ati jyewe ndahunze atatakoresha amayeri kugira ngo anyegeze abana se wabo akabatwara hanze y'igihugu. Rero n'ikibazo kitanatworohera cyane, kuko iyo umwana amaze gutwarwa n'umwe mu babyeyi biwe hariho amasezerano Burundi butaratera ko igikumu birahe afasha mu kugarukana abana baba batwawe mu buryo nk'ubwo. Rero buginga ayo masezerano Burundi butaratera ko igikumu iyo umwana arenganye imbibe z'igihugu atwawe n'umwe mu babyeyi, kumugarukana ni igikorwa kitoroshe, ni igikorwa kigoye cyane. Nico bituma duca dushyiramo ingufu mu gukingira yuko abo bana babi bikoresho by'ababyeyi ugasanga babatwaye hanze y'igihugu batabisezeranye batabivuganye, kuko ibyo bituntuza umubyeyi wundi bigatuntuza n'abana, kuko kenshi ntiba babagishije inama. Rero ibyo nta bikigiri dufise muri uyu mwanya, ariko n'ikibazo kibonekeje cyane rwose kuva igihe abantu batanguye guhunga. Ku buryo rero twebwe tubona ko ibyakozwe hariho byinshi byakozwe n'abajejwe uruja n'uruza rw'abantu muri PAF barashyizeho ingingo ruhaca umuntu ntashobora kujabukana umwana hanze y'igihugu uko yishakiye. Umuntu ntashobora gutwara abana ababyeyi batabanze kuja hamwe. Iby'amadokima bahora bakoresha bakabanza kuja gukoresha amadokima ya magendu ubu barabikontrola cyane, kandi natwebwe baratwemerera yuko twinjiramo cyane kugira ngo biboneke ko atabintu byo guhishahisha bashiramo iyo hageze ko abana bajabuka imbibe z'igihugu. Ibyo rero byatumye ababyeyi benshi baravuga ku gatima ko kunyuruza abana babivamwo, ubu naho babanyegeza babanyegeza ngaho nyene mu gihugu bagacengamira ngaho baguma bahigana mugabo hanze y'igihugu kubera ko bitugora ingene tugarukana abo bana. Ibyo twarashizemo ingufu kugira ngo bihagarare. Iyo bagumye mu gihugu biroroshe, turabarondera tugataza tugatora iyo bari.
Hari icyizere cy'uko se ayo masezerano yirahe arengera abo bana u Burundi bushobora kuzayashyiraho umukono mu gihe cyavuba?
Tumaze kubisaba inshuro nyinshi kandi n'abarongoye igihugu barabona yuko ari ngombwa, kuko no muri bo nyine no mu badutwara no mu bashikiranganji nabo nyine izo bibazo birabakorako, baragira ingorane mu ngo ugasanga umwe asiye mu mbavu aranyegeza abana arabatwaye, aba bashinga amateka badutorera amategeko nabo nyine birabakorako kuko baragira ibibazo mu ngo, umwe mu babyeyi akanyegeza abana akabatwara. Izo rero twibaza yuko atari ibintu tuzorira cyane ngo duhogore, barabona yuko bikenewe. Ayo masezerano bazuyatera ku gikumu kugira ngo abana batwawe muri ubwo buryo handikwe amakete, ubundi hatandikwa ikete gusa ikandikwa n'ubushikiranganji bugiye bw'ibibazo by'abana iwacu. N'ubwo bushikiranganji bw'abateka akazina muntu no gufatana muntu bukata busaba buti aba bana baje mu buryo butemewe n'amategeko nimubatugarukanire, nta bindi nta zindi procedure. Abo bana batabasubizwa icyo gihugu kubera ko baba bagiye mu gihugu kindi cyasinye kuri ayo masezerano, mugabo urumva ko itayasinye bikamugenga inzira ndende ku buryo abamaze kubibona babona ko bikoroshye cyane kugira abana barinde bagaruka mu gihugu, biraruhisa rwose.
Urakoze cyane Bwana Jacques Nshimirimana. Guma kuri telefone, reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Emile, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
I Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yote chanje nagoma ndamubaze ukuntu bashobora gufata ndega anakorera akorera mu gihugu cyose canke akorera ngahe Bujumbura gusa. Ikindi nacyo iyo babonye dufate nkaho kuko je nkumura numva bavuga bonyine barane agateka k'abana ngo abana bakora batarakwiza imyaka, ndega umwana atangura gukora afise imyaka ingahe? Hama iyo yari karakora dufate nk'umuntu yamukoresheje afise imyaka mike, dufate akamuha nk'ubuzi bugoye ahantu wagute uwo muntu ko atanu umuntu n'umwe ndigera numva yahantu ngo ni kubera yakoresheje abantu umwana nko mu mazu nk'abana bakora mu mazu, je nta n'umuntu n'umwe ndigera mbona bafashe ngo akoreshe umwana, kandi usanga akazi ko mu nzu babaha ubuzi bugoye cyane. Ni ukuvuga rero ni jena nashaka kumenya canke dufate bajya abana bo mu ibarabara babakura mu ibarabara kujya kubarungika muhira, iyo babarungitse muhira n'ubundi baca bagaruka mu ibarabara, kuko keshi na keshi umuntu ava muhira asise ikintu cyatumye ava muhira, rero umusubije muhira n'ubundi nta cyakintu n'ikiba cyabere ashobora n'ubundi gucagaruka mu ibarabara. Rero nagoma ndamaze yuko afise aha bafise ahantu hari proje abana bashobora kubashiramo mu bisanzwe ikintu cyose kibafata bo bafite ahantu babashyira bakabigisha imyuga bagaca bajya ahantu bakaba bariga imyuga, ibyo bintu byo baboroka ku buryo bw'uko hariya mu ibarabara buca bahibagira basize ikintu bariko barakora.
Urakoze cyane Emile. Bwana Jacques Nshimirimana, icyo kibazo cya Emile ni ikibazo gikomereye cyane. Ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ibihugu bikennye, aho usanga abana benshi bava mu mashuri bagakoreshwa imirimo ivunanye.
Nibyo cyane, kandi icyo kibazo ni ikibazo cyihariye no mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Dufite ibitigiri binini cyane by'abana bakoreshwa atara imyaka itarakwira mu ntara zime zonyine mu matohoza yabaye mu 2014 nimba ntoba nihenze ko murabona ko ndi kure cyane si narinzi ibibazo baza kumbaza ivyo ari byo. Haharuwe abana barenga 180,000 mu ntara zime gusa bakoreshwa imyaka itarakwira. Hanyuma yabajije imyaka yemewe n'amategeko kugira ngo umwana ashobore gutangura akazi. Ngahi wacu mu mategeko y'u Burundi umuntu uwo ari we wese ashobora gutangura akazi ahembwa afite imyaka 16. hagati y'imyaka 16 na 18 ntakora akazi akariko kose ubuduba burimo amariske cyangwa uvuga ubuduba ushobora gutuma umuntu ashobora kumeregwa nabi bibwemerewe abo bana bari hagati y'imyaka 16 na 18 kenshi rero usanga tweho ngayo wacu umwana w'imyaka 8 abaje aza guheka uwundi w'imyaka 5 umwana w'imyaka 10 ni usanga ariwe ari umunyeza marara aririye abandi ibintu nk'ibyo o nagenda mubwire yuko ari ibintu dukarira cyane kandi n'abajejwe ubutungane bagerageza gukarira nta na rimwe jewe n'ukuri ndigera mbona ahantu muri sentare twagiye cyangwa umuntu ari wese yagiye kwitwara avuga umwana bakoresheje afise imyaka nk'iyo ngo abacamanza bahigimange mu guca ugo rubanza anagerenda musabe igihe azobona ibyo o aho byabaye twebwe ntituzoja kuraba uwakoresheje uwo mwana tuzoraba abacamanza bazoba baciye ugo rubanza kuko abacamanza nabo baritwarigwa iyo baciye urubanza nazo ntawe ushobora kwiruka inyuma y'abantu bakoresha abana barenga amamiliyoni n'amamiliyoni nta n'umwe mu Burundi wosa nibake wosanga badasaba aboyi n'abayaye kandi abenshi muri bo bakoresha abo baba ari abana kuko bazi yuko batabasaba amafaranga menshi ariko aha nagire mbwira bariko baratwumvira urya mwana baba bibaza ngo ntazinzwe ni wazinzwe cyane gusumba n'ubukozi kuko iyo akoze ikosa naho yomene ikiyo cy'imodoka naho yo samara gasinzira ugasanga inzu yahiye kubera yibagiye kuzimya umucano uwo mwana ntano namuja kumwitwarira nta nahamwe abana bo bariko baratwumviriza bo baritwariwe ngo hari amakosa bakoze bari ku kazi ndabasabye baje bace babitumenyeshe tumenye aho hantu hari izo manza zabo kuko uwo muntu aba yakiriye urubanza rw'umwana nk'uwo niwe ahubwo abakwiye guca ahantu kandi abo turabitwarira cyane twebwe rero umwana ntibubonera ko azinzwe gusumba umuntu akuze kuko ashobora kumena ikiyo cy'imodoka ntacu muri hisha hanyuma ikindi naco iyo hageze igihe urubanza rw'umwana ruja muri sentare twebwe turukurikiranye dusaba indishyi y'akababaro ku mwana nk'uko yakora amasaha 28 kuri 28 nuvuga uwamukoresha ntavuga ngo isaha imwe yaba aryamye ngo isaha zibiri ngo yaba aruhutse dufata yuko uwo mwana yariko akora ijoro n'umurango kandi niko amategeko abitegekanye abanyamategeko barabizi iyo umuntu akoresha umuntu wo mu nzu akaba arari wiwe bisigura yuko no mu ijoro amukeneye ashobora kumutuma akamubwira ati nubyuka unyugururire rero hajye ujya mwanya ajyama mu mategeko ntibawuharura kwa bajyana baharura yuko aba ari ku kazi mugabo baba babuze icyo bamutuma rero iyo hageze kumwendaminiza ayo masaha yose turayaharura ukagwiza n'amahera yotegereje gukorera akaza ko n'ibihano hanyuma ubutungane bugatunganiriza uwo mwana abo bimaze gushikira baramaze kubona yuko n'amatongo bayagurisha cyangwa imiduga bakayigurisha rero ibyo o ufitiye ikigongo umwana uvuga ngo akeneye gufasha umwana namufasha murungika mu ishuri namufasha mutunga nka kujya atunga abana biwe ntamufasha mugira igikoresho cy'abo bandi bana biwe.
Urakoze cyane bwana Jacques Nshimirimana, ukaba urongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana FENADEB. Tubibutse ko iherutse guhabwa agashimwe kitiriwe Aura Child Protection Award gatangwa n'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana mu gihugu cy'Ubudage. Kuri telefone turi kumwe kandi na Sylvestre Mwiriwe neza. Sylvestre Muranyuva,
ndakumva cyane uyo muri turamushimira cyane.
Uri hehe Sylvestre?
Allo?
Uri hehe?
Ndi Kampala mu Bugande.
Komeza.
Uyo muri turamushimira cyane guharanira agateka k'abana mu Burundi kuko ubutungane buragoyagoya mu Burundi. Ukuri s'abana gusa barenganwa, hariho n'abandi barenganwa cyane, ahubwo dusaba umukuru w'igihugu ingene yoshobora kugira ubutungane bukabaho neza kuko buracumbagira cyane. Je perezida w'u Burundi twarahuriye muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza, ndamubwira abacamanza ingene ari babi bashobora gufata itongo ry'umuntu bagahenda umuntu ngo nagenda burana itongo atari bwiwe iryo tongo, abacamanza bagacavuga ngo nijya wa muntu bakajya kamweneryo agacagenda akagurisha iryo tongo, amaze kurigurisha agacajyana amafaranga bakayagabura. nabyibwiriye nkuru nziza president nkuru nziza nabimubwiye ndi muruta nuba ranyumva kandi yararungitse ababyandika turi kumwe izo ariko ndavuga arabibona ubutungane mu Burundi buracumbagira narabibwiye na president turi kumwe duhagaranye muri commune ya muruta mu ntara ya Kayanza
ese Sylvestre kuba Sylvestre kuba kuba bucumbagira hari ingaruka bigira kubijyanye n'uburenganzira bw'umwana
kuba bucumbagira hari ingaruka nini cyane rwose kuko urumva ntibashobora kumenya ko yari umwana ntibashobora kumenya yuko uyo mwana rimwe na rimwe abana barakosa turara ababyaye turabarera natwe turazi iby'abana umuntu amukoresha uwo mwana akwiye kumukoresha abona ko ari nk'umwana nyine hama kamurera nk'uwurera umwana wiwe yabyaye nashobore guca amukorera amabi nk'ayo
urakoze cyane Sylvestre Mukanya Jacques Nshimirimana aragira icyo avuga kuri icyo kibazo cyawe reka dufate na Victoire mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
jewe ndi itura mu giteranyi mu ntara ya Muyinga
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
cyambere mbanje gushimira uwo mutumire mwadutumiriye kintu nashaka ndavuge ni nk'interane no kumwongeza intege kuko uraze ibintu yo baraciyemo akemera akaguma avugira abana nibihe byaba bigoye cyane bitagoye bigaragaje nko kuri abakuba bose akavugira abo bana bari basanzwe bapfunzwe yego tubona ko bari bakosheje mugabo akemera akabasutena kugira ngo kuko abana keshi bakora ibintu batagize bakora akabaremye akabavugira kandi na n'ubu ndumva pardon
turakumva
kibandanya kuvuga ugaragaje kuraba nk'ubu yavuze ukuntu abo bana bakakorerwa mu kibazo cya leta yuko bariko barakomanga barabe yuko bashobora kuba bokwemererwa kubandanya amashuri nico ni ikintu kiza cyane ariko arakora ashobora no kuba yongera gutsinda n'akandi gashimwe kuko urumva ko ariko arakora ibintu byiza cyane nayo ndamufitiye nako naka nashaka ndamubaze kuko keshi twakunda kumva amashyirahamwe nk'ayo ariko aravugira hiyo mugabo ntitubashe kuyabona nyine mu misozi abana nk'ano itwa duherereye usanga ari ahantu amashyirahamwe nk'ayo tutabona yuko bashobora kuba bodorondera abakorespondanse nk'ino mu byaro bashobora kuza boba bakurikirana ako gateka k'abana kugira barabe nyine si ukuri igikorwa byemeje ko ariko barakirangura neza murakoze cyane no kumva ijambo
urakoze nawe Victoire reka dufate na Nsavyimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane
uri hehe
ndi Muramvya komine Muramvya zone Buharama
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yego me murakoze cyane ku ijwi rya Amerika mbanze kuba hamwiriwe
ne mwiriwe namwe
yego hama jewe nashaka gushika ni igitekerezo ntanga
yego
kucerekeye agateka k'abana twebwe nko muri ntara ya Muramvya mvuze kuco bavuze cerekeye abana bahejeje umwaka w'icyenda bakoze ko nkuru nashaka gusaba abandi nabo nyine babyumve nk'uko turiko turakora agateka k'abana twe twacyatse kugumika hamwe nigahungabane twace dufata tushira ishuri hamwe twebwe abatugira prive hanyuma turabigisha kugira ngo badoshobe kujya kurokasa nk'intererano nashaka kubwira abandi nabo baduce bagira nk'uko nyine kugira ngo ntibashobore kujya mu ibarabara
mwabikoze nk'abandi
bo twitwa nk'abarezi bandi bahejeje amashuri batararonka akazi baciye baje hamwe baregeranya abana hanyuma barabigisha bagakurikiza porogaramu yindi ijya ya porogaramu ya leta bakabigisha hanyuma hageze kuzoropasa mu mwaka uza bazoca baropasa kugira ngo ntibaje mu ibarabara ni intererano kugira ngo n'abandi bazobikore
urakoze cyane Nsavyimana kuri ibyo bitekerezo byawe bwana Jacques Nshimirimana Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nagira ngo nabonereho akanya ko kugushimira kuko twagufatiranye ufite ibindi bintu byinshi wagombaga gukora aho mu gihugu cy'Ubudage wakoze cyane gerageza usubize magambo make aba bakunzi ba Radio y'u Amerika
murakoze cyane uwo wa mbere yavuze yabajije ingene twashobora gushika mu bice bitandukanye by'igihugu ariko nagire agenda mubwire uko mpora nishura abandi babaje ikibazo nk'ico ishiramo ntibishobora gukwira igihugu cyose kandi naho byo hakwira aba bana s'abana b'amashirahamwe niho abantu benshi bahora kumbure bihendera aba bana s'abana b'amashirahamwe na abana b'abarundi na abana b'abavyeyi na abana babase na banyina na abana b'igihugu iyo abavyeyi babaye ibigabo rero uwo nyina ari mu rumonge kuba ashobora no gutelefona byamutwaye ubugize byose si muri voie d'amerique mwa muhamagaye yamutwaye uburyo kuba yafashe uwo mwanya akanabahamagara nicerekana yuko afite uwo mutima wo gufasha abo bana uwo rero niyumve yuko ari umwe mu bo dusangiye igikorwa mu baduserukira hanyuma azoza ahubwo araduhamagara tubwira ibibera muri ako karere arimwo sino ishyirahamwe nishobora gukwira hose nishobora kuba mu makomine yose mu gihugu cyose senadebe n'urunani ririmo amashyirahamwe yaba aba 50 ariko ayo mashyirahamwe ntashobora gukwira igihugu cyose hanyuma ikindi wa kabiri wo mu Buganda by'ukuri yavuze ati ubutungane buragoyagoya kandi aravuga yuko ibyo yazivuganiye n'umukuru w'igihugu ahubwo nagere ndamukeze ko wewe yaronsa ako kajyo kuvugana n'umukuru w'igihugu amaso muyanda akamubwira akamubati hanyuma ntibaza yuko umukuru w'igihugu murazi yuko niwe lo commander supreme niwe abafise ijambo rya nyuma mu gihugu ariko naba afite ijambo rya nyuma umukuru w'igihugu si umufundi ntashobora kuba hose ntibikunda abarundi twebwe nyine tudahindutse mu mitima yacu ngo tube abakozi ngo twumve yuko ikintu umuntu aba ariko arakora aba ariko agikora cikorera ataba ariko akorera leta ataba ariko akorera umukuru w'igihugu canke ataba ariko akorera umuntu kanaka nta kintu na kimwe umukuru w'igihugu ari wenyine yoshobora gushikako ariko igihe tuba duhagurutse tugavuga tuti muri iki gisata kirimo ingorane tugire duhangane n'izi ingorane abo bantu bateze urubwa ubutungane nibande n'abarundi barazwa babaha ico giturire ubwire banyaga abantu barazwi n'abarundi abo barenganya abo bana barazwi n'abarundi niba bamenyekanisha ama bamaze kumenyekana bahano ahubwo ikibazo kiba kihari mu gihe abo bantu bamaze kumenyekana batoba bahano kuko badahano muri ico gihe kuba rukwensara systeme d'impunité yo systeme d'impunité nayo ituma umuntu avuga ati ibyo nogira byose ntaca bazongira iraho jenga saba abategetsi ahubwo yuko umuntu abafashwe mu makosa ateze urubwa igihugu cy'u Burundi ahanwa seriezima ahubwo binashobotse bakanabimenyekanisha kugira ngo abantu bamumenye ko yamenje ibyo bizotuma n'abandi batinya bavuga bati nitwagira ibi tuca tumera kuri n'andi umuntu akora ikosa atajya kwinyegeza mu mugambwa akaba ari wacaje imbere y'abandi kubera ko bazikora yakoze ikosa ibyo bica bituma tuguma muri vya bindi tudahindura igihugu naco bikaguma kigoyagoga rero je nibaza yuko ako kamo yateye umukuru w'igihugu ari nako dukwiye gutera hagati y'abarundi tukabyumva twese ko dukwiye guhaguruka tugakorera ico gihugu umwe wese mu gisata ciwe kandi tukagikorera twumva yuko turiko dukorera igihugu cacu kuko hari igihe abantu bibaza ngo ubututse Burundi cyangwa ukoze ikintu kiri mu Burundi azo bakoreye nabi umukuru w'igihugu azo bakoreye nabi leta abarongoye paditu kuko abahora bafata ingendo murabizi iyo uko twifata nk'abarundi urengana ico gihugu cy'u Burundi uri hanze mu makungu bose baba bazi abo turi kandi badushira ku iyo shusho twese yabo wavuze byiza wavuze nabi twese bavuga ngo abarundi mumeze gute rero harageze yuko duhindura iyo shusho y'igihugu cyacu tudabize gutakaza umwanya ngo bizokora umukuru w'igihugu ngo bizokora leta yiwe leta n'abakuru b'intara n'abantu batarenga 500 mu miliyoni 10 z'abarundi abo ni bamwe baje imbere yacu kugira ngo batwereke inzira dukwiye gufata gusa bagihindura ico gihugu n'abarundi twese n'aba bana turiko turavugira barafise uruhara rukomeye cyane mu guhindura ishusho y'igihugu cyacu.
Bwana Jacques Nshimirimana, ubwo butumwa bwawe bwa nyuma ni nabwo dusorejeho kino kiganiro cyacu muri Isanga cyanone. Nagira ngo nongere ngushimire cyane akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri icyo gihembo wakuye mu gihugu cy'Ubudage. Mwakoze cyane.
Murakoze cyane, ndabashimiye cyane namwe ko mwashimiye. Nshimiye n'abarundi bose kandi nshimiye n'abagiye guhaguruka kugira ngo duhindure ishusho y'igihugu cyacu mu neza tutagiye mu ngingo.
Urakoze cyane nshimire namwe mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi ya Amerika.